iri ni ijwi rya Amerika. Tadijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda kuri mikro hano i Washington DC muri kumwe na Angelo Izi Bigirimana. Mwaramutse nshuti namwe bagenzi tuzindukanye turabahaye ikaze kuri radio yanyu.
Yabo wishikanye, yabo wari uri inkozi y'ikibi cyangwa aho zari inkozi y'ikibi, yabo umwene gihugu wari we wese ashoboye gukorana n'abajejwe umutekano bakajana kugira ngo bashobore kugira icyo batereye kugira ngo umutekano ugaruke, abo bantu turabakoresha.
Uyo ni komiseri do polisi Alain Guillaume Bunyoni n'umushikiranganje ajejwe umutekano mu Burundi avuga kuvyaranguwe mu gihugu kubijanye n'umutekano muri aya mezi atandatu arangiye. Inkuru cyo kimwe n'izindi twabateguriye turazibashikiriza mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Imbere yaho ariko tubanze duha kanya mugenzi wacu Rosine Munezero adushikiriza amwe mu makuru avugwa irya nino ku isi yaduteguriye. Mwaramutse neza Rosine, umwanya ni uwawe.
Mwaramutse Aloise, mwaramutse namwe mwese muduteze amatwi. Inkuru tubafitiye hirya no hino, intumwa idasanzwe y'i Vatikano yabonanye kuri wa kabiri na President Salva Kiir wa Sudan y'Umanuko. Cardinal Peter Kodwo Turkson asanzwe aturuka mu gihugu cya Ghana yavuze ko aje azanye ubutumwa bwa Papa Francisco. President Salva yabwiye Cardinal Turkson ko yifuza gutora umuti w'intambara iheruka mu mahoro n'umwumvikano. Iyo ntumwa ya Papa yifuje kubonana na Rick Machar, ariko ntibyashobotse kuko Machar yaciye ahunga inyuma y'izo ntureka akaba atawuzi irengero ryiwe. President Salva Kiir yahakanye yivuye inyuma ibyavuye mu nama y'abakuru b'ibihugu by'ubumwe bwa Afrika kubijyanye n'inteko ziza kugarukana umutekano aho muri Sudani y'Umanuko. Muri urwo rugendo rwiwe, iyo ntumwa idasanzwe ya Papa Francisco yagendereye kandi kambi y'impunzi mu gisagara cya Juba, yongera atanga ubutumwa bwo guhoza ababuze ababo muri zo ntureka. Igihugu cya Cameroon nubwo gishimwa ko cyagwanije abagwanyi ba Boko Haram kirongera kigatunga urutoke ko catosekaje ubuzima bw'abanyororo mu kubafunga bunyamaswa mu cegeranyo casohowe n'ishyirahamwe ry'abongereza Amnesty International rivugira agateka kazina muntu icegeranyo bise igituma ciza yamara uburyo bubi. Kivuga ko abantu bashika ku gihumbi bafunzwe mu buryo buteye agahinda, abenshi bafungiwe mu gasho kitwa Marua kari mu buraruko bwa Cameroon. Ako gasho kagenewe abantu amajana atatu na mirongo itanu, ariko gafungiwemo abantu barenga 1,500. Ishyirahamwe Amnesty International rivuga ko abashika umunani bapfa buri kwezi kubera ubuzima bubi buri muri ako gasho. Abanyororo bafashwe bagirizwa kuba ari abagwanyi ba Boko Haram bacigwa imanza na sentare y'igisirikare. Abo nabo kenshi nta vyemeza basabwa nko mu masentare asanzwe. Mu mwaka uheze abagabo n'abagore bashika ijana baraciriwe urubanza rwo gupfa. Ubutegetsi bwa Cameroon buri yamiriza ico cegeranyo. Colonel Didier Bajek, umuvugizi w'igisirikare, avuga ko ico cegeranyo kitavuga abanyakameroun igihumbi bibiri bishwe na Boko Haram. Akavuga ko igisirikare cari caronse amategeko y'uburyo gikingira abanyagihugu. Amnesty International isaba leta kurekura abafunzwe kugira bigabanye igitigiri n'uburyo ubusho butunganijwe. President Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaganiriye ku telefone na President Recep Tayyip Erdogan wa Turkiya ni nyuma y'iminsi ine habaye kugomba guhirika ubutegetsi bwa Turkiya. Ibiro by'umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika byatangaje ko President Obama yemeye ko Amerika izofasha Turkiya gukora amatohoza abo bategetsi babiri bavuganye kandi ku vyerekeye Fethullah Gulen asanzwe aba muri leta ya Pennsylvania muri Amerika. Turkiya ituma urutoke muri ico gikorwa cyo kugomba guhirika ubutegetsi. Umuvugizi mu biro by'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze kwitangwa rya Gulen muri Turkiya rizo kwisunga amasezerano amaze imyaka itari mike hagati ya Turkiya na Amerika. Turkiya ikaba imaze gukura mu kazi abashiki 226 bikekwa kuba bafise uruhara muri ico gikorwa cyo gushaka guhirika ubutegetsi. President Erdogan yatangaje ko iryo hirikwa ry'ubutegetsi rishobora gutuma agarukana igihano cyo kwicwa. Federica Mogherini ajejwe imigenderanire n'amakungu mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya yatangaje ko atagihugu kimwe na kimwe ngishobora kuba umunywanyi w'iryo shyirahamwe kigikoresha igihano cyo gupfa. Mogherini ya akavuga ko ingingo nk'iyo ishobora gutuma Turkiya icikugwa muri iryo shyirahamwe. Umugambwe wa Republikani wagenye kumugaragara umukandida Donald Trump ngo aze awuserukire mu ihiganwa ry'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uyu wa kabiri mu gisagara cya Cleveland muri Leta ya Ohio, ahari ko habera inama nkuru y'abanywanyi b'umugambwe w'abarepublikani, niho habereye amatora y'abaserukira abandi muri uyu mugambwe ku rwego rw'amareta. Donald Trump yaronse amajwi 237 amuha uburenganzira bwo guserukira abarepublikani mu ihiganwa ry'umukuru w'igihugu. Mu ijambo yaciye ashikiriza inyuma y'ayo matora, Donald Trump yavuze ko azokora yivuye inyuma kandi ko atazobatetereza. Guverneur Michael Pence asanzwe atwara Leta ya Indiana akaba ari we yaciye agenwa kuzobicegera cha Donald Trump. Donald Trump akazohiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu n'umupfasoni Hillary Clinton w'abademokrat itariki 8 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka w'2016. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'andi makungu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry yatangaje ko Amerika izofasha mu gutunganya imigenderanire hagati ya Amerika, Ubwongereza hamwe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bya Buraya, inyuma yaho Ubwongereza bufata ingingo yo kuva muri iryo shyirahamwe.
Urakoze Rosine Munezero kuri aya makuru yaje kudushikiriza. Imwumviriza n'ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mutwumviriza kuri FM 88.3 no kuri FM 104.3 i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi naho mutwumvira kuri FM 94.9 na 95.2. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mu by'ubushiranganje bw'umutekano mu Burundi bwaranguye mu mezi atandatu harimo kibigwanisho bitari bike byafashwe, abarwanya 35 barishikana nkuko bivugwa n'umushiranganje w'umutekano Commissaire de Police Alain Guillaume Bunyoni. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka.
Mu byo ubushikiranganje bwaranguye mu mezi atandatu aheze harimo kwibigwanisho bitari bike byafashwe, abagwanya 35 barishikana kuko bivugwa n'umushikiranganje w'umutekano Commissaire de Police Alain Guillaume Bunyoni.
Gisata rero cyo kurwanya ubukozi bw'ikibi harakozwe ibitari bike cyane cyane ibijyanye no gusambura uturwi tw'inkozi z'ikibi. Twari twigize danse mu karere karimo komine ya Mugamba no mu micungararo yaho mu kwaka ibirwanisho abari babitunze batabifitiye uburenganzira, aho hafashwe ibirwanisho birimo inkoho 160 z'ubwoko butandukanye, ibisasu ntezwa ntoke 199, ibisasu ntezwa nkoho 10, ibisasu byo gutega amamine, amasasu y'inkoho atandukanye arenga 12,000, n'ibindi bikoresho bitandukanye bya gisirikare n'igipolisi. Harafashwe kandi inkozi z'ikibi zitwaza iterabwoba 35, muri izo hakaba harimwo 8 zishikanye ku gushaka kwazo mu minwe y'inyamiramabi, zikaba kandi zarashikirijwe igisata kijejwe agateka kazi na muntu.
Bamwe muri abo bafashwe harimwo abiyemereye kunsamirizi ko bakoze ibyaha by'ubwicanyi. Abo rero benshi baboneka ku rubuga bajanye n'abajejwe umutekano, ibyo bigatera amakenga abababona bakibaza ryari bazoshikirizwa abajejwe ubutungane. Umushikiranganje w'umutekano yishura no majambo kuri ico kibazo.
Mugabo ko yabo wishikanye, yabo wari uri inkozi y'ikibi cyangwa aho zari inkozi y'ikibi, yabo umwenegihugu ari we wese ashoboye gukorana n'abajejwe umutekano bakajana kugira ngo bashobore kugira icyo batereye kugira ngo umutekano ugaruke, abo bantu turabakoresha. Si bibi rero kubakoresha na cyane cyane ku ibyo bakoze byatumye umutekano ugaruka. Ibigwanisho berekanye iyo bataza kuvyerekana bikagaruka mu maboko y'abagizi ba nabi k'inkumbi byari kugorana. Ukuri bashize ahabona ko abicwa bagashitabwa mu binogo n'ibindi, kwarafashije kugira ngo abarundi ntibabandanye barabana ingwe. mugabo ivyo bagira nuko ubutungane bubwirizwa kubikurikirana burabizi kudusumba canke kubasumbya muheza mukabwegera naho nyene mukeneye izindi nkuru zijanye n'ivyo bagaheza bakagira ico bababwiye
bamenyesha makuru babajije umushikiranganje Alain Guillaume Bunyoni aho ubushikiranganje arongoye buhagaze kwirungikwa ry'abapolisi barenga 200 mu Burundi riheruka gusabwa n'igihugu c'u Bufaransa mu nama nkuru ya ONU ijejwe umutekano ku isi umutegetsi avuga ko izo nteko zidakenewe mu Burundi kwa ahubwo zikenewe mu gihugu c'u Bufaransa nyene
nubabwira ibintu bibiri kuri ico cyambere inyamiramabi z'u Burundi zirikwiye hano mu gihugu kandi dukeneye n'abadufata mu mugongo si ubufaransa bwo dusabira abadufata mu mugongo buri kure cyane ku buryo butomenya ibyo busaba n'ibyo budasaba nibaza ko ari kwihenda rero ku gihugu cy'ubufaransa kuko leta y'u Burundi ntawe yigeze isaba umuntu abara murabizi na mwebwe uhoraja kubanguranya abatamusabye ngo babanguranye ingorane aho ragira hanyuma higira kabiri nacyo twe twibaza yuko abafaransa bashobora kuba bakeneye abapolisi kudusumbya turavye biriko birabi wabo nibaza ko bafite ingorane nyinshi gusumbya Burundi bari bakwiye kubanza bakabisabira hanyuma ivyo mu Burundi bakabirekera Barundi
nayo kubijanye naho amatohoza ageze kwigana kugwa cyo mushinga amateka afusa mosi yahora serikira Burundi mu muryango w'ibihugu bihurikiye muri Afrika y'ubuseruko commissaire de police Alain Guillaume Bunyoni yishura ko inzego zibijejwe ziriko zirakora amatohoza ko niza yarangiza zizoshikiriza Barundi n'amakungu ivyavuyemwo Ibujumbura Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika
Mu Burundi kandi nyuma yaho Burundi bwankiye kuja mu nama y'abakuru b'ibihugu inama leta y'umwe bwa Afrika leta y'u Burundi yaratanze insiguro mu kiganiro yahaye amensha makuru ejo kwa kabiri umushiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu Alain Menyamitwe avuga ko Burundi bwashatse kwereka umwe bwa Afrika ko bwababajwe no kubona uwo muryango atakintu wigeze ukora ku gasotoro ku Rwanda ibindi tubibaze eroje wirika neza
Umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu yemeza ko Burundi bwitavye amanama yose yo ku rwego rw'abaserukizi yategura y'abakuru b'ibihugu n'amareta abari baserukiye Burundi kandi ngo mukuva mu nama ntatangazo basohoye nkuko hari abari bavyemeje uko Umushikiranganje Alain Menyamitwe yabwiye amenyesha makuru imvo zibiri nyamukuru zatumye leta y'u Burundi itaja mu nama y'abakuru b'ibihugu n'amareta
imvo ya mbere twashatse gutanga ubutumwa duha iryo shirahamwe ko twagituye kenshi turibwiye ati tinyabuna ni mu dutezurire igihugu kibanye cy'u Rwanda kitubanye na bijaranditswe je ubwanje narabwiye urongoye iryo shirahamwe yarisabeba gusaza na Dlamini Zuma ndamugira nti turakeneye yuko hagira icyo iri shirahamwe ikoze ariko mbonimanga nta kintu kinini babikoresheje cya kabiri nuko abanyine barongo iryo shirahamwe cyaro cyayo cyaryo yarisabeba twabwiye tuti turakeneye yuko muduha dusabira yuko baduha garanti Mujeke mutekano baduhe ivyizere bikomeye ko umutekano wacu utazohungabana na cyane cyane mu gihe tuzi yuko icyo gihugu kitabifashamo neza cyane muguza kirafasha imigwi imwe imwe ihungabanyije umutekano mu gihugu cy'u Burundi na cyane cyane mu kugerageza guhirika ubutegetsi umwaka uheze iyo migwi imwe imwe iracari hariya yitegereje
umushikiranganje Nyamitwe asigura ko Burundi atakintu na kimwe bwahombye mu kutaja muri ayo manama
ariko rero nta kintu kinini Burundi bwahombe kuko amaraporo agenda mu nzego z'abashikiranganje niza kuri bihugu abayizwe rwego waserukizi kandi abaduserukiye barakoze kuko babishimishije baragira icyo bashikirije ku vyegerano bimwe bimwe byari byatanzwe nk'umbure bitatanga makuru nyayo ku gihugu cy'u Burundi
abatavuga rumwe n'ubutegetsi bo suko babibona Tatiense Bomana umuvugizi w'umugambwe y'Pronotemewe n'ubutegetsi abona ko Burundi bwahatakarije bitari bike harimo n'iteka mu makungu
aha bashinga nahe bakoraniye wewe wagize imana bakagutumirira ugasiba harya karahara mu Rwanda ntibacura ntibaheza ngo baguhe icubahiro n'ico bari kuguha ari huri ica kabiri izina ryacu mu makungu riba ritosekaye ica gatatu duhombye nuko manama nkayo niyo babonera ibihugu ningene biterera mu gutorera inyishu ibibazo biba bihanze Afrika yose ubu rero Burundi kubona butaja gufasha ibindi bihugu gutanga intererano zingene ibibazo bihanze za Sudani bomanuko ibihugu byo muri Sahel bya cyo kuvuga imigwi iterabwoba n'ikintu kidaheshiteka Burundi ishobora kuba n'inyenda muvana y'uko bavuga bati mbega kareho aba bantu abantu abarundi batemera ko batohisunze amategeko natwegwe tukabibona uko kareho twabatumirira iki ejo rero dushobora gusanga twakatiwe ivomo mu mashira hamwe mu makungu
leta y'u Burundi imenyesha ko yashimishijwe no kubona abakuru b'ibihugu n'ama leta bari bakoraniye i Kigali mu Rwanda batashoboye gutora umuyobozi mushasha wishira hamwe y'umwe bwa Afrika Union Africaine Icyashimishije Burundi hanini nuko abakandida batatu bwari bwarungitse mu bibanza by'abakomiseri bagifite amahirwe yo guhiganwa mu gihe inzego nshasha zitorwa byari gushika amahirwe akaba make kubera atababuserukira bari bahari. Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Kuva kuwa mbere tariki ya 18 kugera ku ya 21 z'uku kwezi kwa 7 Ishyaka ry'abarepublikani rizahurira mu ikoraniro kaminuza convention mu mujyi wa Cleveland muri leta ya Ohio. Intumwa zizaturuka mu gihugu cyose kugira ngo zimike ku mugaragaro kandida wabo mu matora ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bazashyiraho kandi n'amahame bazakurikiza mu matora yo mu kwa 11 gutaha. Icyumweru kimwe nyuma yaho abo mu ishyaka ry'abademokrat nabo niko bazabigenza. Ikoraniro kaminuza ryabo rizabera mu mujyi wa Philadelphia muri leta ya Pennsylvania kuva kuri 25 kugera kuri 28 y'uku kwezi kwa 7. Radio yanyu Ijwi rya Amerika izaba ihababereye.
Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda. Umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yatangaje ko ivyirirwa abanyeshuri babonera mu ikoraniro n'intore bidahagije. Asigura ko umwaka uza hazokwiyongeramwo imyimenyerezo ya gisirikare. Umenshi makuru wacu Eric Bagirubusa yaragiye igabiro aho Perezida Kagame yabitangarije.
Atangaza iby'igisirikare ku banyeshuri biga mu Rwanda n'abiga mu mahanga. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yumvikanishije ko amasomo baboneraga mu itorero yuje indangagaciro na kirazira by'ubunyarwanda biganisha ku gukunda igihugu bidahagije. Perezida Kagame yavuze ku itorero ry'umwaka utaha 2017 hazaho kugabanya icyo yise ibipindi by'abanyapolitiki bakongera igisirikare.
Tuzagabanya bya bipindi bya barucagu na bakaboneka. Ntabwo tuzagabanya agaciro kabyo, tuzagabanya volume yabyo uko bingana gusa. Hanyuma tuzamure the real thing. Tubigishe igisirikare. Kandi bitabavunye.
Kuri iyi ngingo, umukuru w'u Rwanda yabaye nk'uhumuriza abazatozwa igisirikare bashobora kuba babifite indi myumvire. Yizeza ko byose bizakorwa mu buryo bworoshye.
Hari abantu bibwira ko training ya gisirikare ivunanye. Ubu twayiboneye uburyo itavunana. Turabyoroshya, ntumenye n'icyo wakoze rwose. Ugasanga uzi ibintu byose, uzi kumasha. Kumasha murabizi? Aha, no kumenya imbunda z'ubwoko bwose, no kumenya kuzirinda aho ziba ziri wowe utayifite. Cyane cyane nkamwe musigayemo bahanze tubagirira impungenge ubwo dusigaye tubona birirwa barasa abantu ku mihanda. Murabibona we ni ukugira ngo umuntu amenye uko yakwifata rimwe na rimwe ibintu nk'ibyo.
Iyi ni ingingo ku bayibwirwaga bagaragaje n'ubusanzwe ko bari bayikeneye, kuko hari na bamwe bahise basaba ko mu masomo yabo ya kaminuza baziga igisirikare.
Ndewe mfite icyifuzo nshaka kujoininga RDF, ariko nabwo nshaka gukomeza ubumenyi bwanjye niga ikintu kijyanye na aviation.
Ibyo biroroshye cyane.
Ndi kubaza niba afite ayo mahirwe yo kuba nakomeza muri icyo cyiciro.
Buriya bakubonye bagiye baragukurikirana.
Left!
uruhande rumwe ubutegetsi bw'u Rwanda buragaragaza ko igisirikare ari uburyo ku banyeshuri biga mu mahanga bagombye gukoresha birwanaho igihe bahuye n'umutekano muke ariko biranaca amarenga ku ngufu ubutegetsi bw'u Rwanda bushyize mu mutekano tukiri kuri ingingo y'umutekano muri ibi bihe umukuru w'u Rwanda Paul Kagame akunze kugirira ingendo hirya no hino mu gihugu ni hake yafata ijambo mu ruhame abwira abanyarwanda ngo azarangije adakomoje ku ngingo y'umutekano avuga ko iterambere bagezeho barigezeho biyushya kuya kandi barikesha umutekano agasaba ko bagomba kurisigasira binyuze mu kwirindira umutekano iyi ngingo yo kwinjiza igisirikare ku banyeshuri biga za kaminuza n'amashuri makuru mu Rwanda no mu mahanga izatangira 2017 ku ikubitiro izareba abanyeshuri bose batambutse mu itorero biga mu Rwanda no mu mahanga kuri iyi nshuro ya 9 itorero indangamirwa ry'abanyeshuri biga mu Rwanda no mu mahanga ryari rigizwe n'abanyeshuri 345 177 biga mu mahanga 168 biga mu Rwanda akabagira ubusa ijwi rya Amerika igabero mu burasirazuba bw'u Rwanda
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Imwumvirize n'ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ubu naho nimwumvirize ijambo rishikiriza imigabo n'imigambi ya Leta z'Ubumwe za Amerika ku bibazo bitandukanye birabisi.
Ku itariki 9 z'ukwezi k'8 nta birori vyabaye vyo kwibuka imyaka 5 irangiye Sudani yo mu mumanuko ironse ntahe y'ukwikukira. Ahubwo umugwa mukuru Juba waranzwe no gusubira gutana mu mitwe hagati y'abashigikiye President Salva Kiir n'icegera cha President Riek Machar. Kwa gutana mu mitwe kwasubiye kwibutsa ingwano yari ihitiye mu gihugu zongera bivyura ubwoba ku mugambi w'amahoro ucumbagira. Mu kwezi kw'12 mu mwaka w'2013 ukugwanira ubutegetsi hagati ya President Salva Kiir n'icegera cha President Riek Machar byavuyemo ingwano. Iyo ngwano yasubiye kuvyura ikibazo c'ubwoko hagati y'abadinga bo kwa President Kiir n'abanuwe bicegera c'umukuru w'igihugu. Hala makuru avuga ko abantu 50,000 bishwe abandi 2,200,000 baravanwa mu zabo mu gihe abatari bake bahungiye mu bihugu bibanye. Mu kwezi k'8 mu mwaka uheze bombi President Salva Kiir na Riek Machar barategeye ikumu ku masezerano y'amahoro yarangije ingwano. Ayo masezerano yemeje Salva Kiir mu mabanga y'umukuru w'igihugu mu gihe Riek Machar yagarutse muri leta nk'icegera cha president. Ayo masezerano yatumye hashigwaho leta mfata kibanza y'ubumwe. Mu mpera z'ukwezi kwa 4 Riek Machar yarashitse ku mugwa mukuru Juba aho yarahiye mu mabanga y'icegera cha president. Byasa nuko Sudani y'umumanuko yari giye kwogorora ugusubira kwaduka k'ubwicanyi mu minsi ya vuba vyaravyuye ibibazo ku mahoro azorama hisunzwe amasezerano y'amahoro yari yashitsweko. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu byo ku isi byasavye impande zose kubahiriza amasezerano yo guhagarika ingwano yatangajwe ku itariki 11 z'ukwezi kw'indwi n'ukurekurira umutekano gushinga imizi. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu Ban Ki-moon yatangaje ko abategetsi ba Sudani yo mu manuko bahemukiye abanyagihugu babo. Urwego rw'ishyirahamwe ONU rujejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi, umuryango w'ubumwe bwa Afurika n'ibihugu bikorana byo mu karere vyasavye abategetsi ba Sudani yo mu manuko kwiyemeza kuvyerekeye ugushira mu ngiro bidatevye amasezerano y'amahoro arimo amasezerano ntabanduka yo guhagarika ingwano. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisaba zivuye inyuma President Salva Kiir na Riek Machar gukora ibishoboka vyose kugira babone ko ayo masezerano yubahirijwe neza kandi imfashanyo igenewe abanyagihugu ishikiye abasinzikajwe n'ubwicanyi n'uruhagarara.
Abo n'imigambi vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Murisanga Muri usanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara mu yinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Murachari kumwe ni radio ijwi rya Amerika hivugiri Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Lozine Munezero agiye kutwibutsa mwamwe mu makuru yadushikirije.
Amakuru twabashikirije hirya no hino twabwiye ko intumwa idasanzwe y'Vatikano yabonanye kuri uyu wa kabiri na President Salva Kiir wa Sudan y'ubumanuko. Cardinal Peter Kodwo Turkson asanzwe aturuka mu gihugu cya Ghana yavuze ko ajazanye ubutumwa bwa Papa Francisco. President Salva Kiir yabwiye Cardinal Turkson ko yifuza gutora umuti w'intambara iheruka mu mahoro n'umwumvikano. Iyo ntumwa ya Papa yifuje kubana na Riek Machar, ariko ntibyashobotse kuko Machar yaciye ahunga inyuma y'izo ntureka akaba atawuzi irengero ryiwe. Igihugu cha Kamerune nubwo gishimwa ko cyagwanije abagwanyi ba Boko Haram kirongera kigatuma urutoke ko catosegaje ubuzima bw'abanyororo mu kubafunga bunyamaswa. Mu cegeranyo casohowe n'ishirahamwe ry'Ubwongereza Amnesty International rivugira agateka kazina muntu, icegeranyo bise igituma ciza yamara uburyo bubi kivuga ko abantu bashika igihumbi bafunzwe mu buryo buteye agahinda, abenshi bafungiwe mu gasho kitwa Marua kari mu buraruko bwa Cameroon. Ako gasho kagenewe abantu 350 ariko kakaba gafungiwemo abarenga 1,500. Ishyirahamwe Amnesty International rikavuga ko abashika 8 bapfa ku buri kwezi kubera ubuzima bubi muri ako gasho. Twabwiye kandi ko President Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaganiriye ku telefone na President Recep Tayyip Erdogan wa Turkiya ni nyuma y'iminsi 4 habaye kugomba guhirika ubutegetsi bwa Turkiya. Ibiro by'umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika byatangaje ko President Obama yemeye ko Amerika izofasha Turkiya gukora amatohoza. Abo bategetsi babiri bavuganye kandi ku vyerekeye Fethullah Gulen asanzwe aba muri Leta ya Pennsylvania muri Amerika. Turkiya itumuri toke muri ico gikorwa cyo kugomba guhirika ubutegetsi. Umuvugizi mu biro by'umukuru w'igihugu cha Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze kwitangwa rya Gulen muri Turkiya rizo kwisunga amategeko amaze imyaka itari mike hagati ya Turkiya na Amerika. Umugambwe wa Republikani wagenye kumugaragara umukandida Donald Trump wa ngwaze awuserukire mu ihiganwa ry'umukuru w'igihugu cha Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni kuri uyu wa kabiri aho mu gisagara cha Cleveland muri Leta ya Ohio hariko habera inama nkuru y'abanywanyi w'umugambwe w'aba Republikani. Aya niyo makuru twabashikirijeho hirya no hino.
Chuti mwese mukundira dijwi rya Amerika, igice cya mbere cy'ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo kigarukiye ngaha. Kuri mikro mwari kumwe nanje Aloyiz Bigirimana. Amakuru y'irya nino twayashikirijwe na Rosine Munezero. Innocent Kimenyi niwe yatunganije ibi biganiro. Tuyifurije ibihe byiza mu miryango yanyu. Mugire umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.